inzira yo gutungana. Kaze mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum, shalom. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza ikiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Uri kumwe na Pastor Jean Baptiste Nzeyimana. Mu kiganiro giheruka twarabonye ibijyanye n'ingaburo ya nyuma iyo Yesu yasangiye n'abigishwa biwe imbere y'uko apfa. Uyu munsi turaza kubandanya mu butumwa bwiza twumve uburyo bw'umwihariko amajambo y'umwami Yesu mu gicugu igihe bari baje kumuhagarika. Dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 14 uhereye ku murongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa 27. Haravuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Imuhira kwa data haramazu menshi, iyaba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ko ngiye kubategurira ahanyu, nzogaruka kubajyana iwanjye ngo ahondi namwe abariho muba, kandi yonja murazi inzira ijyayo. Toma aramubwira ati, mugenzi, nituzi yujya, dushobora dute kumenya inzira? Yesu aramubwira ati, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ushika kuri data ntamujyanye. Iyo muba mwaramenye na data muba mumuzi, uhereye ubu muramuzi kandi mwamubonye. Filipo aramubwira ati, mugenzi, twereke so bizoba bihaye. Yesu aramubaza ati, mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo, nturakaruha umenya? Ga Filipo, ubonye jewe ababonye data, none uvuga ute ngo twereke so? Ntiwizeye ko jewe ndi muri data na data ari muri jewe? Amajambo mbabwira sayo nigeneye, ariko data aba muri jewe niwe akora ibikorwa byiwe. Nimunyizere ko ndi muri data na data ari muri jewe. Bibuze mupfe kwizera kubw'ibikorwa ubwavyo. Nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanje, nanjye nzosaba data nawe azobahundi mwitsa ngo azabane namwe ibihe bidashira. Niwe mwemu w'ukuri w'abisi badashobora kwakira kuko batamubona kandi batamuzi. Mweho muramuzi kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe. Sinzobasiga nk'impfuvyi, nzoza kuri mwebwe. Hasigaye igihe gito abisi ntibabe bakimbona, ariko mweho muzombona kuko ndiho namwe muzobaho. Uwo munsi muzomenya ko ndi muri data namwe muri muri jewe, nanje ndi muri mwebwe. Uri n'ibyagezwe byanjye akabyitondera, uwo niwe ankunda. Kandi unkunda azokundwa na data, nanjye nzomukunda kandi nzomwihishurira. Yesu aramwishura ati, nihagira uwunkunda azokwitondera ijambo ryanjye, kandi data azomukunda maze tuzoza kuri we tubane nawe. Utankunda ntiyitondera amajambo yanjye, kandi ijambo mwumva si ryanjye ariko ni rya data yantumye. Ibyo ndabibabariye nyiri kumwe namwe, ari kumwitsa ari we mwemu yera. Uwo data azorungika mu izina ryanjye niwe azobigisha byose, kandi azobibutsa ibyo nababariye byose. Amahoro ndayabasigaranye, amahoro yanjye ndayabagabiye. Jeho simbagabira nk'uko abisi bagaba. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Nuko umwami Yesu aremesha imitima y'abigishwa biwe yongera ayitegura kubigiye kuba. Mbega warumvise ibyo Yesu yavuze kubijyanye n'umwitsa? N'ivy'ikimazi cyane ko wobitahura, kuko muri ino minsi abantu benshi baracurika amajambo ya Yesu bakagerageza kwereka abantu ko bakwiye kwizera ko yariko avuga ko hazoza uwundi muhanuzi atariwe. Ariko Yesu ibyo yavuze kubijyanye n'umwitsa naho bisa bisana n'iby'umuhanuzi cyanye uwundi muntu uwo ari we wese, kuko Yesu yaravuze ko uwo mwitsa ari mwemu w'Imana nzima azoza kugera era mu bigishwa bukuri. Mbega uyu mwitsa ninde? Umwami Yesu Kristo yaratubwiye uwo ari we. Reka dusome ibyo Yesu yavuze. Nanje nzosaba data nawe azobaha uwundi mwitsa ngo azabane namwe ibihe bidashira. Niwe mwemu w'ukuri kandi azoba muri mwebwe. Sinzobasiga nk'impfuvyi, nzoza kuri mwebwe. Ariko umwitsa ari we mwemu yera, uwo data azorungika mu izina ryanjye niwe azobigisha byose kandi azoba bibutse. kwibutsa ivyo nababariye byose mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohana 14 uhereye ku murongo wa 16 kugeza ku 18 ugacusimba ugasoma umurongo wa 26. Reka dusubire tukubaze ikibazo. Mbega umwitsa Yesu Kristo yasezeraniye abigishwa biwe ninde? Ni mwemu yera ava ku Mana kandi uwo yari muri Yesu Kristo ni mwemu w'Imana na Yesu Kristo ni mwemu yera uw'Imana ishira mu mitima yose yizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Yesu yarasezeraniye abigishwa biwe yuko inyuma yo gupfa azozuka maze akajya mu ijuru kandi kwazoca arungika mwemu yera mu mitima yabo kandi uwo mwemu azobarongora abashitse kukuri kose kuko atazovuga ibyo yigeneye ariko ibyo azokumva byose nibyo azovuga kandi azobamenyesha ibigire bibe nkuko tubibona mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohana ikigabane cya 16 umurongo wa 13 no mukete Paulo yandikiye Tito ikigabane cya 3 uhereye kuri 4 gusoma kugera kundwi mu ncamake rero Imana ibikunze tuzorabira hamwe ingene vyakurikiranye kubari i Yerusalemu ahi nyuma y'iminsi 10 Yesu aduze mu ijuru mwemu yera yururutse agerera mu mitima y'abigishwa biwe nkuko yari yarabibasezeraniye. Mu kiganiro cyacu gikurikira tuzorabira hamwe ibijyanye n'uyu mwitsa mwemu yera ashoboye guhindura umunyabyaha akaba ukunda Imana akanipfuza kuyihimbara cyane. Ariko ubu reka dusubire mu butumwa bwiza turabe ingene byagenze muri rya joro aho Yesu yasangira n'abigishwa biwe ingaburo ya nyuma. Ibyanditswe byeranda mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Matayo ikigabane cya 26 uhereye ku murongo wa 33 ukageza ku murongo wa 39 havuga ngo bahejeje kuririmba barasohoka bajya ku musozi wa Elayono maze Yesu arababwira ati mwebwe mwese muri iri joro ibyanjye bihava bibatsitaza kuko handitswe ngo nzokubita umwungere intama z'umukukuzi sanzare ariko ninamara kuzugwa nzobitangira imbere kujya i Galilaya. Maze Petero aramwishyura ati byawe niyo byotsitaza bose jeho naho bizonsitaza. Yesu aramubwira ati ndakubwira ukuri yuko muri iri joro inkoko itarabika uhava unyihakana gatatu. Petero aramubwira ati niyo noba nkwiye gupfana nawe sino kwihakana. Nabigishwa bose bavuga batyo maze Yesu ashikana nabo ahantu yitwa Igetsemane abwira abigishwa biwe ati bamuricaye hano mbanze nje harya usenga. Ajyana Petero na bene Zebedayo bombi atangura kubabara no guhagarika umutima cyane arababwira ati umutima wanje uri nakabonge kagomba kunyica bamuragumyaha mubane maso nanje. Yunguruza imbere gatoya arubama arasenga ati data asangwa vyoshoboka iki gikombe nikindengane ariko nibibe uko jewe ngomba yamara bibe uko wewe ugomba. Mbega igikombe cy'amarushwa Yesu Kristo yanywereye ko gisigura iki? Kubera iki Yesu yishwe n'akabonge kugeza aho yumva apfuye? Yesu yari mu bihe cy'umubabaro bikomeye kubera yarazi ko igihe ciwe cyo kwikorera igihano cyo gucungura ibyaha uruvyaro rwa Adamu kigeze. Ngiyo isaha abavugishwa n'Imana bavuze irageze aho umucunguzi azocunaguzwa akabambwa ku musaraba. Ariko ikibabaje kuruta ibindi nuko Yesu yarazi ko Imana se iri mu ijuru imukunda kandi nawe akunda yari igiye kumukorera igihano cy'ibyaha by'abisi bose. Nico gituma Yesu yasenze ati data bikunze iki gikombe kindengane ariko ntibibe nkuko ngomba ariko bibe nkuko ugomba. Mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Matayo 26 uhereye ku murongo wa 40 kugera ku murongo wa 57 haravuga ngo agaruka kubigishwa asanga basinziriye abaza Petero atubwo nimurushe mubana maso nanje n'isaha nimwe nimube maso musenge ntimuje mu mosha mabi. Umutima niwo ukunze ariko umubiri ufise intege nke cyane. Yongera kugenda ubwa kabiri arasenga ati data asangwa bidashoboka yuko iki kindengana shiti nkinywereyeko nibibe nkuko ugomba yongera kugaruka asanga basinziriye kuko amaso yabo yari aremerewe yongera kubasigaho aragenda asenga ubwa gatatu avuga amajambo amwe na ya mbere maze agaruka kubigishwa arababarira ati nimwisinzirire noneho muruhuke ehe igihe kirashitse umwana w'umuntu ashizwe mu maboko y'abanyabyaha nimuvyuke tugende ehunguze ari hafi akivuga Yuda umwe muri bamwe 12 araza azananye n'igitero cinshi kizanye inkota n'amahiri kipfuye kubaherezi bakuru n'abashinga ntahe bubwo bwoko ariko umugura yari yabahaye ikimenyetso atuwonja gusoma azoba ariwe mumufate ako kanya ashikira Yesu aramubwira ati na mahoro gamwigisha maze aramusomagura Yesu aramubarira ati mugenzi wanje ikikuzanye n'ugikore ubuno baraza bashorera amaboko kuri Yesu baramufata maze umwe mubari kumwe na Yesu atuma ukuboko asokora inkota yiwe ayikubita umushumba w'umuherezi mukuru amucugutwi ubuno Yesu aramubarira ati subiza inkota yawe ahayo kuko ababanguye inkota bose bazokwicwa n'inkota ugira ngo sinoshobora kwinginga data nawe akandungikira ubunyene abamarayika basaga regiono 12 none ibyanditswe byoshyika bite ko ariko bikwiye kuba uwo mwanya Yesu abaza icyo gitero ati mbega munziye kumfata nk'umwambuzi muzanye inkota n'amahiri ko nicara mu rusengero nigisha iminsi yose ntimumfata ariko ibyo byose bibaye kugira ngo ibyanditswe n'abavugishwa n'Imana bishike bunabigishwa bose baramuta barahunga abafashe Yesu bamujyana kwa Kayafa umuherezi mukuru niho abanyabwenge b'ibyanditswe n'abashinga ntahe bari bakoraniye uyu munsi rero twabonye ingene Yesu yaretse abaje kumufata bakamufata aha umuntu yo kwiyumvira ati mbega ni kuki Yesu yemeye bakamufata akajya mu minwe y'abansi biwe mbega ninde yacecekesheje ingunza y'umuyaga mu kiyaga akirukana abadayimoni agakiza impumyi akazura bapfuye kuki atikijije aha Yesu aratubwira impamvu wenyene igihe umwe mu bigishwa biwe yarondera kumugwanira Yesu yaramubwiye ati subiza inkota yawe ahayo kuko ababanguye inkota bose bazokwicwa n'inkota ugira ngo sinoshobora kwinginga data nawe akandungikira ubunyene abamarayika basaga regiono 12 none ibyanditswe byoshyika bite ko ariko bikwiye kuba mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo ikigabane cya 26 uhereye ku murongo wa 52 kugenda kugera ku murongo wa 54 kubera iki Yesu yiyemereye guhagarikwa n'abansi biwe yabikoze kugira ashitse ibyo abavugishwa bavuze yuko Mesiya azobabazwa akongera agasesa amaraso yiwe ngo abikimaze igikura ibyaha umucunguzi atagira agasembwa yabwirizwa gupfa kugira twebwe abanyabyaha urupfu rwiwe rutwegereze Imana Yesu Kristo yaje mu isi kugira ashitse ibyavuzwe n'abahanuzi yaje kuzuza insiguro y'umwagazi w'intama w'ikimazi yaje gukiza ibyaha jyewe nawe nico gituma yemeye agahagarikwa n'abansi biwe Yesu Kristo yahebye ubugingo bwiwe kubwanje no kubwawe icyubahiro kibe icy'Imana Data wa twese yaturungikiye umucunguzi mukunzi aha niho turangirije uyu munsi turipfuza kubana nawe mu kiganiro gikurikira kugira tuze turabe ingena abakuru abaherezi n'abantu b'i Yerusalemu bafatanije mu gufata no gucira urubanza Yesu kugira abashitse ibyanditswe n'abavugishwa n'Imana Imana iguhezagire ushyire ku muzirikanyi aya majambo Yesu yabwiye abigishwa biwe ati igituma Data ankunda nuko ndekura ubugingo bwanje ngo mpeze nsubire kubwabira nta numwe abunyaka kuko mburekura kubwanje mfise ububasha bwo kuburekura mfise n'ububasha bwo gusubira kubwabira ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igigabane cy'icumi umurongo wa 17 n'uwa 18
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana ufite icyubaza cyane cyo wunganira twandikire ugasanduku kamakete 1040 Ibujumbura telefone yo mu biro ni 202-204-256-57 iyo woyi telefona ko mu manya w'amasaha y'akazi urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 amajana 24 ijana na 97 canke 39 amajana 99 amajana 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibaye yagitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.